muruganda ni bacura.
Woba wifuza kumenya uko ubutunzi n'imibano byifashe mu Burundi?
Nuruhe ruhara rwa leta mu guteza imbere ico gisata? Tega matwi ikiganiro karahara mu ruganda nibacura
mushikirizwa n'urunani rw'amaradio inzamba gateka kawe
RPA ijwi ry'abanyagihugu
be na radio television Renaissance karahara mu ruganda nibacura
ni komisi yose ya kane isoze rukwezi.
Ibigo bishegeranwa icyo cyagugwa amajana 68. Ubu rero hageze ko bisubira ku isoko kubabigurira mu kigo kijejwe kuganya umwimbu anajesa ikigo cy'igihugu, ni ukuvuga yuko bashobora kubigura amafaranga 970. Ku badandaza nabo bashobora kubidandaza ku isoko n'amafaranga 1,080.
Umwe wagiye na kirwa na Nyirundi akuye muri ako kagamere kibigora hamwe na gatera hageze kurimbura rero kaca gasarura wa wundi yifise
ni kiyumviro bariko barashaka kugira ngo bakorere ko muri kazoza bitaragara yuko bataraciga neza ngo bakinoganze.
Nkuko muhejeje kuvyumva karahara mu ruganda ntibacura yuno munsi ibayagira kubijanye n'itegeko ry'uko leta ariyo yonyine igiye kuzohora yegeranya umwimbu wose w'ibigori mu gihugu ikanagenera abarimyi amafaranga iyabagurirako. Mbega iyo ngingo yoba hari icyo ishobora kungura igihugu n'abanyagihugu? Yoba yarashyize ku ihangiro yari ifise abarimyi b'ibigori bahungukiye iki? Mbega hoho nimba uwo mugambi utashyitse ku cyo wipfuza habuze iki? Cokosorwa gute? Ngibi bimwe mu byo tugira ducirya nino muri kino kiganiro cy'urunani rw'ibimenyesha makuru RPA Renaissance hamwe n'inzamba agateka kawe kuri mikro muri kumwe na Josiane Muzaneza kanze. Iyo ngingo itegeka abarimyi kwegeranya umwimbu wabo ukagugwa na leta ku giciro yonyine yishingiye yatewe ku mukono n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye hari mu kwezi kwa ruhuhumu uyu mwaka. Imbere yuko twinjira mu idonedo rya kino kiganiro, reka mugenzi wacu wose Prosper abanza tubwire icyo leta yari igamije mu by'ukuri gushikako mu gufata iyo ngingo.
Isekeza ryo kugura umwimbu wose w'intete z'ibigori mu gihugu watangujwe ku igerekezo rya 12 z'ukwa kane kuno mwaka. Ibigega vy'intega bizoza vyarateguwe mu makomine yose, igiciro kikaba cyari cyashizwe ku mafaranga 668 y'amarundi ku kilo cy'intete z'ibigori. Umushikiranganji w'ibidukikije uburimyi n'ubworozi yari yatangaje ko kwegeranya umwimbu w'ibigori biri mu ntumbero yo gutegekanya uko udandazwa ku giciro cyiza mu vyatumye iyo ngingo ifatwa, kandi ngo kwari ukugwanya ukwikika mu kiza kwa bamwe mu badandaza bavyungukiramwo umurengera nk'uko vyemejwe n'abashikiranganji b'ikigega ca leta be n'ubudandaji mu kiganiro bahaye ico gihe abamenyeshamakuru hari mu ntango z'ukwa kabiri kuno mwaka w'2021. Ihangiro rya leta kwari kwegeranya mu bigega umwimbu wose w'intete z'ibigori kugira uzosubizwe ku isoko ku giciro kibayabaye kitavuna umuguzi. Inyuma y'amezi 5 isango ryo kudandaza ryageze. Amatoni agera ku 15,000 niyo yoba yaregeranijwe mu bigega, intete z'ibigori nazo zikaba zatera zike ku isoko bigatuma igiciro nacyo gitera kiduga. Ku kiranguzo cy'amafaranga 638 ku kilo cyaguzwe na leta, izo ntete zigiye gushigwa ku isoko ku mafaranga 1,080 y'amarundi, hafi ugwije kabiri kuyo abanyagihugu badandaje ko. Komine ikazoroswa ikori y'amafaranga 10 ku kilo biherutse gushikirizwa n'umunyamabanga ntayegayezwa mu bushikiranganji bw'uburimyi n'ubworozi. Ku bijyanye n'ubwo rudandazwa rushasha rw'ibigori vyegeranijwe, umwe mu batwara igisata cy'ubwo bushikiranganji kijejwe gutunganya ivy'uyo mwimbu aricyo Anajesa yasiguye ku ingingo y'umukuru w'igihugu yo kuwa 18 nzero igena ubwo rwego yemeza ko inzego zose za leta n'izikorera ku butaka bw'u Burundi zikenera ibigori atahandi zirekuriwe bagiriwe kugurira atari mu bigega vya anajesa mu gihe umwimbu uzobukiriho umushiranganje Deo Guide Rurema we mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru mu kwezi kw'indwi guheze yavuze ko umugambi w'isi yose ujejwe ifungurwa ari opame ama societe akora ifarini amakambi ya gisirikare canke amashure afise indaro bose bazosumira muri ivyo bigega vya anajesa umushiranganje nawe budandaji akazobajejwe kurondera amasoko yo hanze y'igihugu.
Inyuma ya mezi 8 rero iyo ngingo ifashwe abanyagihugu na cane cane barimwe ibigori bo babamirewe gute hoba hari ico bahungukiye nkuko leta yavyifuza mugenzi wacu Parfait Mudasigana yaraganiriye n'abarimwe bo mu mihinga itandukanye aho bigana ingene aho kubasahiriza ahubwo iyo ngingo yabasubije inyuma cane kuko abahungukira ari abadandaza bakomakomeye bari mu mugambo uri ku butegetsi CNDD FDD mbere ubu abarimyi bakaba babona ko ari hamwe leta itobareka ngo bitunganye nk'uko bahora bashobora no guhagarika kurima ico gitegwa naho benshi muri bo arico cari kibatunze.
Ingingo yo gushinga igiciro cy'ibigori no gufasha abarimyi kubika umwimbu iriyamirizwa n'abarimyi babona ko atacyo yaje kubafasha atari uko yaje gukamira mu coze abadandaza bakuru bakuru bakomoka mu mugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD. Ni nk'abarimyi bo mu ntara ya Muyinga bemeza ko ibiriko birakogwa bitandukanye n'ibyashikirijwe n'umushikiranganje w'uburimyi nk'uko mengo n'ingingo ije kubaremurura
n'ubwami kuri tubonamo amahenyu menshi cyane rwose umwe wagiye nakirwa na rimwe ubundi akuyemo ako kagamere kibigora hagatera hageze kwimbura rero kacasarura wa wundi yifise kandi kinga sho twagonye mo sije batandaza bose nije batandaza mu CNDD-FDD bakomeye cyane rwose ibyo bigori kishogiye nawe gwa mushuhiro kimwe cyo gatatu n'inani ariko ubu mwitera ikintu cy'ibigori hari ibigori bije ku 2013 2018 n'ibindi rero babuze muri bya projet ikiruka ngo ibihumbi ndwi
ivyo bikaba bisa nk'ibitera mwikomo abarimyi mu gihe bategerezwa kurondera ahandi bakura imbuto zo gutera z'ibigori kuko ivyabo byononekariye aho bategetswe kubishira mu bubiko rusangi
bahantu bibiswe bibiko nabi uvyo sicyarabonze nga hino mubarakane hariho nkumi komine kayigoro komine vugizo komine makamba amahangare yose bagiye bashiramo byarabonze ubone iyo ugiye kugura ugura ibigori bikomeye ugura ibigori byabonze ariko rero ko atakundi atashobora atakurya ikigori mu isoko tuteza kubigura tukabijya birimo babukoko umurimyi kwere yarahombye cyane rwose kugira ubwoba yuko mu myaka iza nta munyagihugu azosubira kurima ibigori inzara nayo izobitera mu gihugu.
Mu burengero mu ntara ya Cibitoke abarimyi ntibagarukira kwidoga gusa babona ko leta yari ikwiye kubanza gufuta iyo ngingo kugira ngo ibanze yige neza ibone ko ari ku nyungu y'umurimyi.
Twasaba leta yuko yoha uburenganzira kujya umunyagihugu yirwa arirukanka arondera udutunga abana biwe yirwa arirukanka arondera imbuto arondera habitera yuko bomuha uburenganzira akabidandaza ashaka kuko no kubibika birakenewe no kubibika imbuto birakenewe kuko bava mu muje kubikisha imbuto umuntu ashobora kuja kubikisha imbuto nk'iro 10 agaca kuri ibintu bitatu ibindi ngo bitwaye ngo bina mahangara ibintu bitwawe ngo n'inyungu yo muri leta acisa mu matanga gutanga amakomine ni nka bya bindi bya kera twukwita yuko ari amashikanwa ari amaturo nyine dutura leta atacuba dutunganirira turasaba dutaka dutakamba yuko ingingo yohagarara.
Mu kwezi kwa kabiri uyu mwaka niho abashikiranganje batatu uw'uburimyi ubudandaji n'ikigega cya leta bashikiriza iyo ngingo ishinga ibiciro bishasha by'ibigori ikiro kikaja ku mafaranga 680 y'amarundi maze n'umwimbo kabikwa hamwe mu bibanza bya leta. Uyu munsi ariko naho abarimyi bidoga abo bashikiranganje berekana ko leta ifashe iyo ngingo kugira abanyagihugu bagire agahengwe.
Ku ruhande rwa leta ho ayo maburugo y'abanyagihugu basa n'abatayumva kuko bavuga ko bashimishwa cyane n'ingene ico gikorwa cagenze uretse udusembwa tumwe twibonekeje kubijanye nibungwa rya bimwe muri ivyo biguri. Prosper Nahogwamiye n'umuvugizi wa leta y'u Burundi
mujanye n'iciro cy'ibigo bishegeranwa icyo cyagugwa 680 ubu rero hageze ko bisira ku isoko kubabigurira mu kigo kijeje kuganya mwimbu anajespa kigo cy'igihugu no kuvuga yuko bashobora kugura amafaranga 970 kuwadandaza nabo bashobora kudandaza ku isoko na mafaranga 1,000,000 aha rero nkacambara n'akajyo kandi kumesha yuko uyu mugambi harimo tumwe tumwe tabinze neza kuko murazi neza yuko umuhinyi mushasha utera amabavu ariko bituma rero hamwe twasanze ko hariho ibigori byabunzwe ariko muri rusange tubabwa neza yuko uwo mwimbi w'ibigori wegeranijwe umeze neza acambona n'akajya rero gute intege n'abarimyi hirya no hino twatwumviza yuko boshishikara kugira ngo babandanye bagwiza umwimbi.
Murahejeje kumva intumbero ya leta mu gufata iyo ngingo, mwumvise uko abanyagihugu babirimizi bayakiriye n'uruhombi rikirabatera, naho ku ruhande rwa leta bo bavuga ko ibintu bimeze neza. Mbega none abarundi muri rusangi babibona gute? Inyishu ni mu mwanya wahariwe ico abanywanyi bacu bagona.
Karahara mu ruganda, umwanya wanyu.
Kubijanye n'ingingo leta yafashe yo kwegeranya umwembo w'ibigori mu mwaka uheze, abanyagihugu benshi bariko baridoga imyidogo n'imyinshi, aho abanyagihugu batanze izo ntete ku mafaranga 500,000 hanyuma baraheze bazigendereza mu mastoki. Hariho n'abanyagihugu ndetse batigeze baroswa aya mafaranga, wabwira yuko hageze itera bazogenda bagatora izo ntete zabo ukabaye igaciririki hanyuma bagaheza bagateragira imirima yabo. Intete bari kubazigura zizimvye hagati y'igihumbi n'amajana 500 n'ibihumbi 200, vyumvikana yuko ibe yibatanze ko izo ntete yikuvye na 5 uno munsi ariko bazirondera kugira ngo bazigure. Nene myidogo kandi mu badandaza bahora barangura izo ntete kuko nta mudandaza yigeze yemererwa kurangura intete muri uwo mwaka uheze, bisigura yuko urudandazwa rusa no kwahagaritswe.
Uyu mugambi wo gushinga igiciro ku mwimbi w'ibigori ku mwenegihugu kuko kanje banataka ngoko bimugirire yahora ibindi abivuga afatiye kuri bikurikira. Ubwa mbere na mbere ntibakoresha uburyo bungana mu kurima ndetse no gushika kabimbura bifatiye ku rusi rutemetse kumwe. Hari abakorera horoshye n'abandi bakorera mu nyonga, hari abakorera ku rusi hejuru ndetse hari n'abandi usanga bariko barima mu ishinge cyangwa mu bitanda by'imikara tuzi, bisigure ko baba bakoresheje uburyo butandukanye ndetse ko n'umwimbu uza utandukanye kuko ntihimbuka ibimitse ku mwimbu ungana kumwe. Aho rero urumva baciye bashinga ibiciro mu gihugu cyose bingana, ucyumva yuko hari abahombera. Ikindi naco n'ubuhinga bakoresha ndetse n'ibikoresho kuko hariho nk'abakoresha fati nko ku masi ari bakoresha amasi y'ikirundi, abakoresha ibyo mu nyamarega by'ibitungwa imicafu n'iki n'abandi usanga bariko bakoresha ama aggression n'iki ndetse n'ibivyafumi, ugacyumva yuko uburyo baba bariko barakoresha bitangana ari naco bituma bone yuko mu gihugu cyose ndetse ko ari bose batari bakwiye kugira igiciro kingana, ko mbona ko umwe wese yarakwiye gushinga igiciro yumva bijanye n'uburyo yaba yarakoresheje.
Ubiravye neza urabona yuko abatanze ubwo buryo bwo kurangura izo ntete boba babifisemo inyungu cyane gusumba inyungu y'umunyagihugu.
Hari n'indi mvu rero ku bwanjye mbona ko leta itari kwiye gushinga ibyo biciro, nayo ni ijyanye n'ibivyiriza nk'imvura, urubura, imyuzurira, ibibomagurika, uruzuba n'ibindi. Ivyo rero kenshi ntibifatira igihugu cyose, bifata agace kanaka. Iyo bifashe agace kanaka rero mucyo mwumva yuko abo bantu bicaye kugira ngo bivyukiranye baca bakoresha uburyo bwinshi butandukanye bitari cyo kimwe nabo batandi batashikwa n'ivyo byiza, ari naho nce fatira hanini yuko leta itari kwiye gushinga icyo giciro kuko ngira ngo umuntu yuko ari we yari akwiye kwishinga
kiciro bifafatiye ku buryo aba yarakoresheje. Karahara mu ruganda,
umutumire.
Burya ngo akanyoni katagurutse ntikamenye iyo bweze, kandi umutwe umwe ntiwigira inama. Mu bindi bihugu uyo mugambi haraho wagiye urashigwa mu ngiro kandi ugashika ku ihangiro abawiyumviriye bashaka. Mutimbega none bobo babigenje gute? Karahara mu ruganda ntibacura yaraganiriye n'umuhinga Matias Sinyobewe azobereye mu bijanye n'uburimyi atubwira ico kugwa kugira ngo no mu Burundi ico gikogwa gishike kuco cari kigamije gucyo umunyagihugu ahungukire na leta yo nyine ubwayo yakura koyokwe
ni cyumviro bariko barashaka kugira ngo bakorere ko muri kazoza bitaragara yuko bataraciga neza ngo bakinoganze kuko kugira bakinoganze banza gushira abantu mu makoperative nimba barashizeho naho nyine tuvuga ngo umuntu umushize muri koperative ko nyine ngo bira uyu muntu umushize muri koperative uravuga uti koperative ni koperative bijejwe kurima na karorero n'ibigori uravuga uti ayi koperative turayihaye itongo ringana uko ibise abafundi b'indimo abagoronome bazobera mu by'ibigori na ibyo mwabiheza mukagaruka mukavuga muti abagize koperative n'abafundi barashaka imbuto zirobanuye nimba ari ibigori bakazana ibigori bavuga ati ibigori bizotanga umwimbu mwiza ugaragara ku rugero runaruriya kavuga bati nimba nakavuze hegitari zitanu n'akarorero agiye gufata ibigori bingana uko by'imbuto bakabyandika bakabati ikiro cy'imbuto kiugwayo bakakimwandika ko akabise fiche yiwe mwimba akavuga bati barakenera ifumbire nimba ari ifumbire ituvuga ifumbire y'ikizungu ifumbire koperative bifise akavuga bati ku hegitari zitanu tumuha ifumbire ingana uko na nyine bakayandika amafaranga angana na ya fumbire bamuhaye bakavuga bati nimba ari impongo ugiye gutera turamuhaye imiti ingana amafaranga ya nayo wa muntu akarima za hegitari zitanu yazimbura bagaca bari aho umwimbu uvuyemo bakavuga bati muri uwo mwimbu rero turakuramwo amafaranga y'imbuto turakuramwo amafaranga y'imiti twamuhaye turakuramwo amafaranga ya asiranse kuko naho nyine kubishira muri asiranse bifite akamaro kuko mu gihe ateye umwuzurira mu gihe ateye urubura mu gihe ateye inzige bakavuga bati umuntu somushumbusha ku rugero naruriye turakuyemwo bya bikogwa leta ifasha umunyagihugu ngo agire iki ashobore kubona umwimbu uhagije icyo gihe rero bakavuga bati hatwayakuyemwo tabone ko wa murimi nawe ataruhombo agiye kugira iki agiye kugira bakavuga bati reka dushakire abantu bazashaka kugira iki kugura cya bigori cya bigori ni kuvuga iki wa murimi yarimye yimbuye mu koperative ni yavyakiriye hari nabaza kuvuga bati koperative we turashonje muri gihe tutareza buduhaye ingurane y'amafaranga nuko tube turera gutunga imiryango yacu cyangwa iminerivare y'ishuri muri cyagiye bakayegeranya yose bakavuga bati nta kibazo igihe umusaruro wawe uzoba uje umwami ngo uzoba wawuzanye tuzowakira hanyuma tuwushire ngaho hanyuma turabe bya bindi byose tubikuremo aba turabe tuti ikiro cy'ibigori cyogwa ku mafaranga ngahe turabye iby'umurimyi yashizemwo kugira ngo nawe ntahombe turaca bahamagara babandi rero babacuruza ati nimuze mupiganirwa amasoko akarorero ibigori nimba bigurwa nk'amajana atanu ndetse ikabishyira ku mafaranga amajana atandatu ry'amafaranga ijana akavuga ati iyo niyo nyungu ija kugaragara mu gihe umwimbu wa wabonetse rero nkavuga nti ni intambwe iryoshe kandi ibereye ko bariko barabona yuko naho nyine bikenewe ko abantu bazana umwimbu bakawushyira hamwe kugira ngo babwire bati umwimbu tufatire urugero urunaruriye bashobora kuba barikiranije ibihe n'ibindi abafashe iyo ngingo twizere ko bazobikosora
ni no kuri zino mpanuro z'umutumire wacu kino kiganiro cy'urunani rw'ibinyamakuru RPA Renaissance n'inzamba gateka kawe duciye tugisozerera mwakoze mwebwe mwese mwaduteza abiri reka nshimire bagenzi banje Oso Prosper na Parfait Mudasigana bamfashije gutororokanya kino kiganiro nshimire n'umutumire wacu Engineer Sinyobewe Matias yatanze ico kugwa kugira ngo abarimi b'ibigori mu Burundi bareke kurigirwa mu menshi ahubwo bashobore gushika ku ntambwe yo kwiteza imbere babicicije mu mwimbo wabo w'ibigori kino kiganiro mwagishikirijwe na Jewe Josiane Muzaneza ndabibutse ko mu gikurikira ku minsi yose ya kane ya nyuma y'ukwezi isango rikurikira akaba ari iryo kuwa 25 munyonyo na gahwane
Ikiganiro karahara mu ruganda nibacura mushikirizwa n'urunani rwa radio
RPA inzamba na radio television Renaissance mushatse kutwunganira rungika ubutumwa ku numero ya WhatsApp
akamenyetso ko guteranya 25 47 16 ubusa 38 gatanu, ubusa, gatandatu.
Karahara mu ruganda ntibacura.